Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese duteranye kuri umunsi wa kabiri tariki 26 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Undikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Dutera kamo yuko tubira mu gihugu kuko twebwe turatekanye ariko tudatwumva insasi ziko ziravuga tutadije iyo zizana.
Uyo ni umunyagihugu wo muri commune Mugamba asaba abagwanya ubutegetsi kubavira mu ntara. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru arimo ihiganwa ry'umupira w'amaguru cyane mu Rwanda, yicwa ry'umu Islamu akorana n'umurwi w'iterabwoba ISIS, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa Emmanuel Mbarushimana, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Mwamuse neza Aloys, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru duteguriye.
Mwaramutse Freddy, mwaramutse bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Tuyahere ku Burundi. Abashinga amateka w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagiye kongera kubonana mu nama y'Arusha muri Tanzania muri iyi ndwi kugira basubire kurabira hamwe ivyerekeye u Burundi. Abagize inama ashinga amateka baserukira ibihugu vya Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda n'u Burundi bazokumviriza ivy'abahinga bashikiriza kubiriko biraba mu Burundi. U Burundi bwararungitse intumwa ziserukira zirongowe n'umushikiranganje w'imigenderanire na yandi makungu. Inama igizi ya kabiri ikoranye nyuma yaho asokeye urwandiko rw'abashingwa manza b'umuryango umwe bwa Afrika bandikiye inama ashinga amateka y'umuryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira barabire hamwe ibibazo by'u Burundi. Ku Burundi kandi Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ashobora gufasha mu twigoro two gufasha kugarukana amahoro mu Burundi. Perezida w'u Buganda Yoweri Museveni ubu niwe ariko arahuza Barundi, ariko ngo nta kintu kinini arashikako. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Johannesburg Delia Robertson amesha ko Tanzania aricyo cyafashe intambuko yo gusaba Perezida Zuma gufasha kuko yagize uruhara mu gutorera inyishu z'indyane zahitiye mu Burundi imbere yuko basinya amasezerano y'Arusha. Ministre wa Afrika y'Epfo ajejwe imigenderanire n'amakungu Nkoni Mashabani yamenyesheje ko Perezida Zuma yiteguye gufasha igihe yoronka urwandiko rubimusaba. Amakuru kuri Afrika. Muri Libya, inama nshinga amateka ya Libya yemewe n'amakungu yaranse kwemera leta y'ubumwe yashikirijwe na ONU irimwo abayigwanya baba islamiste. Abashinga amateka 89% kwijana bari bitavye ibikorwa vy'inama nshinga amateka ku munsi wa mbere bemeje umugambi w'amahoro wa ONU, ariko bahakanye leta y'ubumwe yashikirijwe na ONU. Abategetsi ba ONU bagize uruhara mu biganiro vyo gushiraho iyo leta bamenyesha ko bazobandanya imibonano n'impande zose no kureka umugambi wo guhuza abanyaribiya ukabandanya. Libya yiciyemwo leta zibiri, leta ya mbere ikorera mu gisagara cha Tobruk, iyindi leta ikorera mu mugwa mukuru Tripoli. Amakuru avugwa kuri Pakistane. Kaminuza yo muri Pakistani yari yagabwemwo igitero mu ndwi irangiye n'abakora ibikorwa by'iterabwoba ejo ku munsi wa mbere yarongeye kugurura iby'imfata kibanza. Abantu bashika 21 bagizwe n'abanyeshuri 18 nibo bafuye muri ibyo bitero. Iyo kaminuza yongeye kugurura mu gihe umutekano ucungerewe cyane bikomeye kuri ico kibanza. Amakuru avuga kuri Nigeria, naho abashinzwe iperereza ridasanzwe batatu ba ONU bavuga ko igihugu cya Nigeria gikwiye kurushirizaho gufasha imiliyoni z'abantu bateshejwe izabo n'abarwanyi ba Boko Haram, cyane cyane bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Haheze imyaka ishika indwi Boko Haram ishaka gushiraho itegeko ry'ikisilamu mu gice cyose cyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. muri iyo myaka Boko Haram yishe abantu barenga ibihumbi 200 kandi yakuye mu byabo abandi barenga imiliyoni 2 mu gihe bamwe bahungiye mu bihugu bibanyi nka Chad, Cameroon canke Niger benshi bagiye mu makambi yabateye yabataye ivyabo abandi bahungiye mu gihugu hagati muri Nigeria. Maud Debor Bucciconi akora iperereza ku rudandazwa rw'abana kuvyerekeye amafoto y'abana bambaye ubusa no kubana bashigwa mu bumaraya avuga ko Nigeria ikwiye gushikurushirizaho gufasha abantu bayo bateshejwe izabo kugira ngo babashe kongera kubaho ubuzima busanzwe.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Muri kumwe na mugamba mu ntara ya Bururi mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu bucari kwa mbere harabereye ingwano hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abajejwe umutekano bateye abo bitwaje ibigwanisho ku birindiro byabo mu gitara cha Mukike. Umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse yarishiki muri iryo shamba akaba yarabonye umuntu umwe w'umusivile apfiriye hafi ivyo birindiro. Tumutege amatwi.
Izo ngwano zabereye mu gitara cy'ibiti kiri ku rwego rw'intara ya Bururi hamwe n'intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo ku mutumba uhanamiye ico gitara muri zone ya Gasasa, umutumba witwa Rubimba, bavuga ko izo nkoza zasiranye muri ayo mango zabateye ubwoba bwinshi.
Ubucagucagu hariho mu masaha 9:20 twarumvise inkozi yaga gose rinzi natangwe kutumba mbere mu kenyezi. Ndavyira umushinga ntayi waje ntumbi nkoho cyatuvyura abana bari rukwa mu rugo munyuma zica zirayaga gose rero turi baze mbasha tujihe. Abana tuje mu mwonga umwana wundi ateka dusenge wundi ateka twiruka kuryama mu bigori turaburefa na ruguru cyatoma twicaye mu nzu turindiriye ikidushikira kubaza kutwica.
Ico gitara cabereye mu ingwano uruhande rumwe rwacu ruri muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi, urundi ruhande rukaba muri komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura rirara. Ico gitara kiri ku gasozi kandi gifise amahagitara arenga 10. Hirya no hino yacu hari mihana. Igihe twashika muri ico gitara nta muntu umwe yaharangwa haba mu bitwaje ibigwanisho nk'ibajeje umutekano. Wihweje amabarabara ari muri ico gitara biraboneka ko adakoreshwa cyane kubera ko asa n'ayasivye. Muri abo bantu babiri bitwaje ibigwanisho ramata y'intara ya Bururi Nkunza Christian avuga ko bitavye Imana. Umwe muri bo twamwiboneye umuvyimba wiwe wari muri ico gitara byaboneka ko yari umuntu akiri muto kandi yari yambaye impuzu zisukuye yari yishwe arashwe mu mutwe mbe n'uruhande rumwe rw'umusaya wiwe rwari rwahomberanye. Hirya no hino yahari uwo muvyimba twahabonye ibisigaye by'amasasu menshi byongeye nko ku metero 10 yaho uyo muntu yari yafiriye. Hari impome z'amabuye zisakajwe ibyatsi biboneka ko byari nk'uburyo bwo kwikingira bwakoreshwa n'abo bantu bari muri iryo shamba. Abo bantu bitwaje ibigwanisho ibirindiro bariko byose hamwe byari 5. Igihe twashika twasanze iyo mikoresho warabakoresha abajeje umutekano bamaze kubitwara. Christian Nkurunziza uramata b'intara ya Bururi yatubwiye ko abajeje umutekano bakoreye ku makuru bahawe n'abanyagihugu mu kuja guhiga iyo migwi itwaje ibigwanisho yari mu gitara cya Mukike. Ku ruhande rw'abantu yitwaje ibigwanisho inkohi imwe y'ubwoko bwa Kalashnikov yafashwe hongera hafatwa n'ibyo bakoresha mu gukinjika hamwe n'ibifungurwa bigizwe n'ibiharage hamwe n'intete. Nayo ku ruhande rw'abajeje umutekano mu gipolisi buri bamenyesheje ko atawasize ubuzima cyangwa ngo akomereke. Yamara makuru twakuye umwe w'abanyamugamba yemeza ko mu gisirikare ho bahapfuye abashika 5 hongera hakomereka abarenga 10. Aya makuru nyene yemeza ko abitwaje ibigwanisho nabo nyene baburiwe ko bahava bategwa nabo baca bamera amagabo. Aho bigeze ubu abanyagihugu muri komini ya Mugamba twaganiriye basa n'abagisaganirizo kuko basugerejwe impande zose nk'uko bavyivugira.
Nkoyo ziriko ziravuga ntumenya ko zirasa kirobere ntumenya ko zirasa abapolisi tupfa kumva turaswa gusa nta kintu nawe dufise dusaba amahoro twebwe.
Turaye ko atahantu twohungira canke tugira urumva uraguma ngaho nyine ugategera ku munwa nk'amangati.
Abadafise bo bashye nawe bamira cyane cyane bagizwe n'ugwaruka. Ubwingo bumvise ko hari haravuga inkoho mu ico gitara, ugwaruka ruba ku mitumba ihanamiye ico gitara rwazinutse ruva mu mihana iwabo kubera ubwoba ko wava bafatwa n'igipolisi. Uyu ni umunyeshuri uno munsi atubase kuja ku ishuri.
Igituma mpunga ni uko bataraba bati urya n'umunyeshuri, uwo basanze mu nzira yitwa yuko ari umujene baca bafata. Nta kuntu baba barara bararasa, mu gitondo bagaca bazinduka barafata twebwe turiko tuja ku mirimo yacu.
Amakuru twakuye majeje intwaro mu ntara ya Bururi yemeza ko hafuye abantu twaje ibigwanisho babiri gusa kandi ko atawafashwe. Ikibazo batari bake bibaza ni iki gikurikira, mbega abo bantu bitwaje ibigwanisho barengeye hehe? Kuri ivyo uyu munyagihugu w'umunyamugamba asaba abantu bitwaje ibigwanisho ko bova mu karere kabo.
Dutera kamu yuko botuvira mu gihugu kuko twebwe turatekanye ariko tudatwumva insasi ziriko ziravuga tutazi iyo zizana
buramatari b'intare ya bururi wewe kundi za Christian avuga ko bagiye gukomeza ibiganiro n'abanyamugamba mu ntumbero y'ukukomeza umutekano na cyane cyane mu kugenzura urujya n'uruza ngo abantu batamenyerewe muri iyo commune muri commune Mugamba intare ya bururi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
umuryango wa Islam mu Rwanda Amour watangaje ko witandukanije n'ibikorwa byo witwa Mugemangango Muhamada yarashwe n'igipolisi cy'igihugu ku munsi wa Mungu ku mugoroba abapolisi bavuga ko yagerageje kubagwanya abapolisi bamwagiriza ibikorwa byo gushaka kwinjiza urwaruka rwo mu Rwanda mu mirwi intagondwa za Islamiste ISIS n'inkuru ya mugenzi wacu Asumtakabonye
Itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa Polisi y'u Rwanda rivuga ko ku mugoroba wo kuri iki cyumweru witwa Mohamed Mugemangango warufungiye kuri station ya Polisi ya Kanombe akabakekwagaho ibikorwa by'iterabwoba yajyanye na Polisi mu rugo iwe ku Kimironko bagiye kumusaka ariko ntibagereyo kuko yahise ashaka gucika bigatuma araswa Polisi ivuga ko ubwo bari mu nzira berekeza aho uyu munyakwigendera yaratuye uyu mugabo yasimbutse imodoka yaratwawemo ahita araswa n'inzego za polisi nkuko itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hagaragara na polisi y'igihugu rikomeza ribivuga Mohamed Mugemangango yari imamu wungirije y'umusigiti wa Kimironko yaramaze iminsi akorwa iperereza na polisi akekwaho gushora urubyiruko rw'abanyarwanda mu bikorwa bya jihad no gushaka kubajyana kurwanira leta y'abayisilamu uyu mugabo wari umuyoboke w'idini ya isilamu mu Rwanda umuryango w'abayisilamu mu Rwanda Amour uvuga ko witandukanije n'ibikorwa bye yarakurikiranywe mufti w'u Rwanda Kayitare Ibrahim yabibwijwe rya Amerika
ibyo yarakurikiranyweho cyangwa ibivugwa ko yarakurikiranyweho ibyo bihabanye n'umurongo w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kubirebana n'imyemerere mu buyisilamu
kuvuga ko mu byumviye ni nka mwavuga ngo mwitandukanije nawe
kubitekerezo yarafite bihabanye n'ibitekerezo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufite biri ya bitekerezo iri ya myemerere ihabanye n'imyemerere y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda n'ababifite bose baduteze amatwi batwumve ko iri ya myemerere ntabwo ari imyemerere y'ubuyisilamu dusaba uwariwe wese waburi muri ya myemerere yuko iyo myemerere atari ubuyisilamu ayivamo
Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yakomeje abwira ijwi rya Amerika ko buri gihe bahora bakangurira abayoboke b'abayisilamu mu Rwanda kutayoboka iyi mitwe irwanira leta ya kiyisilamu Mufti Kayitare akavuga ko nubwo iyi mitwe itagaragara mu Rwanda ariko bagomba kuyirinda hakiri kare
U Rwanda ntabwo ruri munsi isakaye n'isi hose imvurigwa U Rwanda rurakinguye amarembo arakinguye hanyuma abanyarwanda baratembera kandi n'u Rwanda ruragendwa birumvikana uko u Rwanda rugendererwa nuko abanyarwanda batembera byanze bikunze ntabwo habura icyo kintu ntigishobora kuba cyabura umuntu yagiteganye nubwo waba utaranakibona ariko ushobora no guteganya ko icyo kintu cyaba mu nyigisho nyinshi zaciyeho mu misigiti tubikangurira abayisilamu ibyo byose kwari ukugira ngo abayisilamu batangire birinde byari ukugira ngo dukangurire imiryango y'abayisilamu itangire irinde urubyaro rwabo nge ndumva nta mpungenge zihari nta na byacitse byabacyabaye numva yuko rero imisigiti yose iratuje
nta byinshi polisi yavuze kuri iki kibazo usibye ko yasobanuye ko iperereza rigikomeza naho mufti w'u Rwanda akemeza ko umuyisilamu wese wazakekwaho gukorana n'iyi mitwe inzego z'umutekano zamukurikirana nk'uko zisanzwe zibifite mu nshingano zazo mufti Kayitare akavuga ko urupfu rw'umuyoboke wabo barwakiriye nk'impanuka yabaye ibi bibaye nyuma yaho mu minsi ishize humvikanye abayisilamu batanu barimo abashehe babiri baburiwe irengero mu ntara y'amajyepfo aho bari bagiye gutanga ikiganiro muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kugeza ubu ariko inzego z'umutekano zikaba ntacyo ziratangaza ku ibura ry'aba bantu kuri mufti Kayitare Ibrahim wavuga ko kugeza ubu batarahamya ko ibura ry'aba bantu rifite nk'isano no kwinjira mu mitwe irwanira leta ya kiyisilamu
ntabwo turabihamya kubera yuko tarabona amakuru nyayo avuga ngo bari bafitanye isano nabyo ariko ikiriho no kwinzego z'umutekano zirimo kubikurikirana harimo abashehe babiri hanyuma abandi bo ntago barabashehe
Asumtakabonye ijwi rya Amerika ikigali
Sentare nkuru yo mu Rwanda yatesheje agaciro icyemezo cya Sentare gacacacu mu 2008 kivuga ko Emmanuel Mbarushimana ategerezwa gufungwa burundu kubera ibyaha bya genocide yagirizwa Sentare nkuru ivuga kuregwa ategerezwa kuburanishwa na Sentare ibifitiye ubasha ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
azamura inzitizi zishingiye ku cyemezo cy'agacaca mu 2008 cyemeza ko yakatiwe igihano cya Burundi adahari. Emmanuel Mbarushimana yasabaga ubushinjacyaha ko ubanza kugaragaza niba bwarahisemo kumugeza imbere y'inkiko bwarabanje kugitesha agaciro. Avuga ko icyemezo kibaye kikiriho yabafunzwe binyuranije n'amategeko kuko bifata nko gukurikiranwa kabiri ku byaha bimwe. Umucamanza yanzuye kuboherejwe n'amahanga kuburanira mu Rwanda mu nkiko zibifitiye ububasha. Ibyemezo bya gacaca bibanza guteshwa agaciro ariko itegeko ntirigaragaza neza igihe ntarengwa byateshwa agaciro. Avuga ko bishoboka ko ibyo byemezo byateshwa agaciro urubanza rwaratangiye. Ni icyemezo kitanyuze uregwa ahita kijuririra. Yabwiye umucamanza ko kibangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kwiregura, ko mu kukimufatira umucamanza yirengagije icyaregiwe. Yasabye ko urubanza rwaba ruhagaze igihe yababurana ubujurire bwe. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko icyemezo rwafashe gishingiye ku ihame ry'urubanza rugendera ku mategeko. Bwana Jean Bosco Mutangana na Madamu Charity babuhagarariye bavuze ko uruhande baburana rutagaragaza impamvu rusaba guhagarika urubanza. Banzura ku busabe bwabo nta shingiro bufite. Ashatse kugira icyo avuga ku cyemezo kirebo yunganira, ku ruhande rwe Maître Shoshi Bizimana nawe ikimenyetso kigaragaza ko yishyuye ihazabu y'2,200,000 mu mafaranga y'u Rwanda azira kutinza urubanza ku bushake cyamubereye kibuza. Byahise bizamura impaka hagati ye n'umucamanza. Maître Shoshi yabwiye umucamanza ko icyo cyemezo kimuhana atakimenyeshejwe mu nyandiko. Umucamanza ariko avuga ko gikubiye mu nyandiko mvugo yiburanisha y'uwo munsi yamuhannyeho. Maître Shoshi yagize ati "Mumbabarire kubivuga muri aya magambo." Arabaza ati "Urukiko rwasimbuye serivisi z'abahesha b'inkiko b'umwuga cyangwa no gushaka kumbuza uburenganzira bwanjye. Muransaba gushyira mu bikorwa icyemezo kitariho kashimpuruza." Umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Antoine Muhima yibukije uyu mwunganizi wa bwana Mbarushimana ko amabwiriza ya perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko nta ugomba kugira urubanza burana urwo arirwo rwose atarishyura amande y'umucamanza. Maître Shoshi yasubije ko amabwiriza ya perezida w'urukiko rw'ikirenga adasumba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Yahamirije umucamanza ko yamuhannye atabanje kumwumva kandi itegeko nshinga rivuga ko nta ugomba gufatirwa ibyemezo atabanje kumvwa. Nimpa ku mucamanza yamubwiye ko zarangiye ko igikeneye wari ikimenyetso kigaragaza ko yishyuye ibihano. Mu ijwi ritomoye Maître Shoshi Bizimana yabwiye umucamanza ati "Murarenga ku mategeko nubwo naba ngifite ntacyo nabaha. Nta bubasha mufite bwo kukimbaza mfite abagomba kukimbaza." Ubushinjacyaha bwasabye ko igihe cyose Maître Shoshi atagaragaza ko yishyuye 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda atagomba gufata ijambo muri uru rubanza, buta amategeko niyubahirizwe. Ni nabyo urukiko rwategetse ko nta jambo kuri Maître Shoshi azongera gufata mu rubanza rwa Mbarushimana igihe ataragaragaza inyemeza bwishyu y'ihazabu y'200,000 ku bihano by'umucamanza. Emmanuel Mbarushimana yabwiye umucamanza ko Maître Shoshi n'ubusanzwe amwunganira ku nyungu z'ubutabera atari we wamwihitiyemo. Yasabye umucamanza ko niba ahisemo kumwima ijambo mu rubanza yaba ruhagaritse kugeza igihe azarangiriza kwishyura. Gukomeza kuburanisha urubanza kuregwa ni ukubangamira inyungu z'ubutabera. Ubusabe bwombi umucamanza yanzuye ko nta shingiro bufite. Ategeka ko urubanza rukomeza uko bisanzwe. Kuvugwa Maître Christophe Twagira Yezu niwe wakomeje kunganira bwana Mbarushimana mugenzi we Maître Shosha mwicaye iruhande. Mbarushimana n'ubwunganizi barasaba urukiko ko rwashyiraho inzobere mu iperereza ku byaha aregwa. Baravuga ko hari ibimenyetso ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butabashije kugeraho kandi ko bishobora kubafasha mu nyungu z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko abunganira Mbarushimana bafite ubushobozi bwo kwikorera iryo perereza, ko mu rwego rw'amategeko mu Rwanda ntaho inzobere mu iperereza ryigenga ziteganijwe. Mbarushimana arashinjwa impfu z'abatutsi bagera ku 50,000 baguye ikabuye mu karere ka Gisagara y'ubu. Mu myiregurire yavuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza ibyaha umurega, nabo bivuga ko byagizeho ingaruka bose. Abapfuye bukagaragaza ibyangombwa byemeza ko bapfuye, abarukutse nabo bukagaragaza ko bakiriho. N'ubusaba ubushinjacyaha busanga ubwabwo budashoboka kubera ari ibyaha byo muri Jenoside, buravuga ko bwamureza bapfuye gusa. Bukongeraho ko abaye afite abantu bakiriho asanga bugaragaza ko bapfuye, yabatanga bakaba ikimenyetso kimushinju. Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza, birimo ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha umukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine Ndora hari muri prefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Uyu yoherejwe n'igihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 kuburanira mu Rwanda. Iburanisha ritahariri ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Nyuma yaho Cameroon irahiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuyitsinda ibitsindo 3-1, byaraye bimenyekanye ko u Rwanda ruzokina na Kongo mu gihe Cameroon izotana mu mitwe na Côte d'Ivoire. Izo nkino hazoca wambaye hagati y'ibihugu bisanzwe bikebana mu mupira w'amaguru. Desire Hatungimana niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Urukino rwa nyuma rwo mu itsinda B rwahuje Cameroon n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Cameroon yari yaje yazikenye koko irerekana urukino rwiza cyane mbere irasumbya Congo bimwe bigaragara ku munota wa 29 Yazid Atuba Emane akaba yatsinze igitsindo ca mbere ca Cameroon abanya Congo baragerageza uko bashoboye kose ariko batakuwa amazi baza kuruhuka ari igitsindo kimwe ca Cameroon ku busa bwa Congo mu gice ca kabiri kigitangura Congo yaciyeronka igitsindo ku munota 46 gitsinzwe Jean-Marc Makusu urukino rurabandanya ariko Cameroon yarondera amanota kugira irabe ko yorengana muri ritsinda irashobora koronka igitsindo ca kabiri catsinzwe ku munota 51 na Nicolas Brice igitsindo kiza cyane umunyegori wa Congo akabatabonye niyo umupira waciye Cameroon rero ntiyagarukirije ngaho kuko ku munota wa 63 Samuel Nland yatsinze igitsindo cya gatatu urukino Congo ikirabona koko Covidiance ugo rukino rero rwabandanije Congo irondera kuraba ko yotsinda canki gombora ibyo bitsindo biranka ugo rukino za kurangira ari bitsindo bitatu vya Cameroon kuri kimwe cha Republika Iharanira ya Demokrasi ya Congo bamwe mu banyarwanda bari huye kuraba ugo rukino bakamenyesha yuko ngo naho Congo ari mu gukomeye ngo ntubatere ubwoba ngo barabona yuko bashaka kuzovyifatamwo bakabandanya muri iri higanwa batunganije
kuba u Rwanda ruzakira na equipe ya Republika na Demokrasi ya Congo muri kimwe cyakana bonako kurande rw'u Rwanda ni byiza bamaze bazamutse neza batsinze no gwenda umukino baheruka gukina na equipe ya Maroc batakaje urebye intambwe u Rwanda rurimo kugeza kuri ngubu ubona yuko ku Rwanda na Congo biracyashoboka nubwo bigoranye cyane kugira ngo u Rwanda rube rwabasha kwa rwasezera equipe ya Congo
umunya Cameroon nawe nyene twasanze ku kibuga cahuye akaba tumenyesheje yuko ngo Cameroon yerekanye koko ko ari umugwi ukomeye ngo imigwi yose bazohura ngo ntankeka bazoyitsinda
On a vu l'équipe du Cameroun montrer un autre visage cet après-midi.
Twabonye iyindi sura ya Cameroon itandukanye n'urukino Cameroon yanganyijemo na Ethiopia mu minsi iheze. Urukino guno munsi n'urukino rw'akarorero rwo gufatira ko ibintu byatweretse ko atamugwi n'umwe ushobora kuduhagarika. Umugwi wacu ukaramuka ukiriye kuri Côte d'Ivoire nk'uko wakinye na Congo. Ntankeka tuzorengana dufatiye ku isura abakinnyi bacu berekanye biraboneka ko dufise umugwi ushobora gutsinda abo tuzohura bose muri no higanwa
que cette équipe là est capable d'aller battre tout adversaire dans cette compétition
twamenyesha yuko igice cya kane gishyira cyanyuma kizaba ku munsi wa gatandatu Congo ikazokina n'u Rwanda ugo rukino ntuzaba goroshe na gatoya na burya iyo migwi yahuye mu rukino rwa kivandimwe U Rwanda rwatsinda Congo azocu wambaye hagati y'ibyo bihugu bibiri bisanzwe mbere bihana imbibe kandi bikaba byarabonetse ko Congo ahiroye yerekezwa n'abantu benshi cyo kimwe n'u Rwanda rero kinira muhira ruzobanago nyene rushigikiwe n'abantu isinzi urukino rundi ruzohuza Cameroon n'umugwa wa Côte d'Ivoire ibihugu bibanye kandi bipfubugamo bijanye n'umupira w'amaguru muri Afrika hagati iyo migwi rero yerekanye inkino nziza nziza biraboneka yuko uzotsinda azoba yabikoreye Desira Tunyimana ihuye ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika yagiye kwashikiza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamara ragereka imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Buri munsi wa mbere w'indwi igira gatatu muri buri kwezi kwa mbere abanyamerika baribuka Reverend Dr. Martin Luther King. Dr. King yari umuvugabutumwa bw'Imana yaturuka muri leta ya Alabama intara iri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika akabayabaye umwe mu bayobozi b'umuhari waharanira uburenganzira n'agateka kabirabure akaba yanaharanira ihindugo ry'uburyo abantu bari babayeho nabi akabikora hadakoreshejwe ingufu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yari kuba kwijije imyaka 86 y'amavuko kuri we Martin Luther King yabona ko ibintu bidapfa guhinduka atana kimwe gikozwe ahubwo yavuga ko kugira ibintu bihinduke hategerezwa kugwanwa urugamba rudasanzwe King yagize uruhara mu gutegura no kugira imyerekano myinshi ingendo zigizwe mu mahoro kumwe n'ubundi buryo bwo kwihoza no kwiyamiriza inyifato zakumira abirabure mu buryo budakoreshejwe ingufu Dr. King yigeze kuvuga ati Iyo umuntu arenze ku mategeko umutima wibuka mucira urubanza ko yakoze ikosa ariko akabazi neza ko agiye kubihanirwa n'igihano cyo kuja mu munyororo agakomeza akabikora mu ntumbere yo gukangurira abanyagihugu bagenzi be kubona akarenganyo barimwo mu bisanzwe abakurikije amategeko ku rwego rukomeye cyane kubw'ivyo rero rimwe na rimwe abaharanira uburenganzira n'agateka ka muntu bararenga ku mategeko amwamwe yaho uburenganzira bumwe bumwe abazungu bonyene ariko ivyo bakabikora mu mutekano mu ntumbero yo gushira habona ayo mategeko atafatira buri kiremwa muntu ku rugero rumwe muri ivyo bihe umupfasoni yitwa Rosa Parks yarenze ku itegeko ryari rihari mu ntara ya Montgomery muri leta ya Alabama ku miduga yunguruza abantu ryasaba umwirabure guha ikibanza umuzungu akicara yamara Rosa Parks yarabirenze ko acashigwa mu munyororo ivyo vyahavuye bimenyekana mu gihugu cyose bituma abantu batari bake bagira impuhwe ku rugamba yari koragwana Martin Luther King yitavye imana afise imyaka 39 aho yaraswa ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'1968 yamara yasize iragi rikomeye nyuma y'imyaka itari mike amategeko y'amacakubiri yahavuye kugwaho kandi akarengane gashigwa mu vyaha bihanwa n'amategeko muri iki gihe Amerika ihimbaza ikongera ikibuka intererano na kigoro kagizwe na Martin Luther King abanyamerika barongera bakibuka ko Barack Obama umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure atanga uyu mwaka ugira indwi atwaye igihugu Christine King Ferris mushiki wa Martin Luther King avuga ati sinigeze niyumvira ko mu buzima bwanje no kwigera mbona umwe muri twebwe agira amahigwe yo kuba umuyobozi w'iki gihugu cacu ati kubona umushinga ntahe Obama adushikana ku rugero rwo kuyobora igihugu ni nkuko yadushikanye mu gihugu cy'isezerano ubuzima bwa Martin Luther King muri make busigugwa mu majambo yiwe nyene aho yavuga ati icyo umuntu amara nico gikuru kuruta ikiringo aba yabayeho
ibyo byari jambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika mukanya twasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Alois
makuru twabashikirije abashinga amateka w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagiye kongera kubonana mu nama iarusha mu gihugu ca Tanzania muri indwi kugira basubire barabire hamwe ivyerekeye Uburundi abagize inama nshinga amateka baserukira ibihugu vya Kenya Uganda Tanzania Rwanda no Burundi bazokumviriza ivyo abahinga bashikiriza ko biriko biraba mu Burundi Uburundi kandi perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ashobora gufasha mu twigoro two gufasha kugarukana amahoro mu Burundi. Minisitiri wa Afrika y'Epfo ajejwe imigenderanire n'amakungu Nkoni Mashabani yamenyesheje ko perezida Zuma yiteguye gufasha igihe yoronka urwandiko rubimusaba. Naho muri Libya inama nshinga amateka ya Libya yemewe n'amakungu yaranse kwemera leta y'ubumwe yashikirijwe n'ishirahamwe ONU irimwo abayigwanye n'aba islamiste abashinga amateka 89% bari bitavye ibikorwa by'inama nshinga amateka kuwa mbere bemeje umugambi w'amahoro wa ONU ariko bahakanye leta y'ubumwe yashikirijwe na ONU Muri Pakistan, kaminuza yo muri Pakistan yari yagabwe ko igitero mu ndwi iheze n'abakora ibikorwa by'iterabwoba byo ku munsi wa mbere yarongeye kugurura ivyimfata kibanza.
Cyuti bwese mukunda iradio ijwi y'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu yabwivyuma hamwe na Fatuka Lara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kututega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.